Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi kuwa mirongi wili nakani ruheshi umako yumbi wili na mirongi wili nagatanda tu ndabara mutanda wa hanikaze nchuti na mwiba kundi wa radio Nzamba agateka kawe mumakuru tukwa wategulie na kaza kubagizwe nizi ngingo nguru nguru zikulikira. Abantu batatu barimo umukenyezi barafunzwe mu ibohero rya Ngozi bakaba bagirizwa uburuzi hamwe no kujya imibiri y'abantu. Abavyeyi bo muri komine Nyanza iri mu ntara ya Burunga baratewe umutima uhagaze n'abana babo bagiye kuja mu gihe cy'ibiruhuko vy'umuci bagasaba abajeje intwaro gutunganya inyigisho canke ibikorwa byofasha abo bana mu biruhuko. Muri komine Makamba iyo ntara nyene imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bamaze iminsi batonda ku biro by'ishyirahamwe Econet Leo kwandikisha amakarata simu yabo nk'uko itegeko ryatanzwe n'ikigo AFCT ryabisabye. Iyo yari incamake inkuru imwe mukwayo ni Mukanyisase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru tugira duhere mu gisata cy'ubutungane. Abantu batatu bafungiwe mu munyororo Ingozi kuva kuri uno wa kabiri mu byo bagirizwa harimo kujya imibiri y'abantu n'uburozi. Babiri muri bose ntareka bayabaciriye umunyororo wo guherayo. Jean Georges Kibogora abidushikireko.
Muntaye urubanza gukibiraho yabaye kuwa kabiri muri sentare nkuru ya Matongo mushikiza manza wa Republika yarengukishije Nyabenda Ildefonse na Ishimiye Poncien Minani Laurent Hatunyimana Beatrice na Habonimana Regine abagiriza ivyaha bitatu harimwo bomora imva, kurya inyama z'abantu no gukoresha ibintazi. Mu byo yasabye sentare, umushyikiriza manza wa Repubulika yasabye kwa bose bohanishwa ugufungwa ubuzima bwabo bwose bakareha kandi indishyi y'akababaro n'amahadabu atekanijwe n'amategeko. Abo baburanyi bose barahakana ibyo bagirizwa. Sentare imaze kwiherera yahanishije Nyabenda Ildefonse na Ndayishimiye Poncien ugufungwa ubuzima bwabo bwose, ibategeka kandi kuriha bafatanije umuryango nyakwigendera indishyi y'akababaro zingana n'amafaranga imiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi. Mu gihe batoyatanga bakaba bazohabwa ikindi gihano cy'imyaka 25 munyororo w'agatsindikiro gushika batanze ayo mafaranga. Habonimana Regine wewe yahanishijwe imyaka 2 y'umunyororo n'ihadabu y'amafaranga 100,000, mu gihe Minani Laurent Hatunyimana Beatrice bagizwe abere. Twibutse ko imva yabomowe ari ya Akimana Divine, umukobwa w'imyaka 18 yahambwe ku wa gatandatu ruheshi. Mu ijoro ryo kubashinda ruheshi ikiziga ciwe carazuwe, mbere bakaba bagiciye n'umutwe, umutwe nawo ukaza gutogwa mu nyuma mu mufuko ahantu kure yaho yari yahambwe.
Jean Georges Kibogora urakenuye nawe mu gisata cy'indero mu ntara ya Burunga. Amakenga ni menshi mu bavyeyi bo muri zone Muyange muri komine Nyanza bavuga ko batabona ingene bagiye kuzoshobora gukurikirana abana babo bagiye gutangura ibiruhuko by'umuci, bagasaba abajeje intwaro gutunganya ibikorwa n'inyigisho byofasha ubwo gwaruka mu biruhuko kugira ntirujane nyabahururu. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Jean Baptiste Bireha.
Nkuko amakuru ava ngaho muri zone Muyange muri komine Nyanza bitumenyesha, ababyeyi ngo yarajwe ishinga n'indero y'abana babo muri bino bihe ibiruhuko byo muci bigiye gutangura. Basaba abajejwe intwaro gutegura muri buno buruhuko bwo muci ibikorwa by'inyigisho zotuma abana badasamara ngo bahurumbire ibitagira mvura nko kunywa inzoga, ibiyayura mutwe n'ibindi, kandi abana ari bo Burundi bw'ejo.
Abajya bacha mu nzoga abacha bati mukaburekwe abandi nabo bacha mu buhumbu bigakoma kwigenza nk'imenezo muci, tukasaba rero ko abatutwara mu ntwaro uhereye kwego kwa zone komine wategekanye ibikorwa bizoherekezwa n'inyigisho kugira ngo abo bana babigishe ko hariho kirazira birinde ibyo babibonana kazoza keza na ryari ko Burundi bw'ejo. Tukasaba rero ko abajejwe intwaro bogifata abatutwara bogifata mu minuku kwaruka kwacu bazoronka ibikorwa bitekezwa n'inyigisho nk'abo n'uruhuko bifata nk'ama abatware nabo ndiko abana tuzashobora kubabura tubabona trabye inyifata tawo yego baruka twa hapa dusanga twarubuze twarubonye
kurahe makenga yose Ruganda kwa radio Inzamba gatya kawe twagerageje kurondera mustanteri wa komine Nyanza cyo kimwe n'umuyobozi w'indero muri yo komine Nyanza kugira ngo batange umuco kuri cyo kibazo kuri kubira kugwa kugira ngo abana bazoronke ingene bashobora kugira ibiruhuko byiza ariko ntibashoboye kwaronka kuri telefone zabo ngendanwa.
Jean-Baptiste Bireha nawe tugukengurukire ano makuru tuyabandanirize mu gisata cyo gutumatuma nako muri iyo ntara nyene ya Burunga aho ishavuri niga mu banyagihugu bo muri komine Makamba imvunya mukuru ikaba ari mirongo y'urutavana ko ibonekeza imbere y'ishira hamwe Econet Leo ivyo biruko inyuma yaho ikigo kijejwe kugenzura no gutunganya ibijanye no gutumatuma nako amakuru ICT cyongereje ikiringo gushika kwa 2025 ruheshi uno mwaka kugira amashira hamwe akora ibijanye no gutumatuma nako yandike amakarata simu y'abanywanyi babo bayashire ku gihe. Idonido na Julienne Muzinga.
Nkuko makuru dukuraho muri iyo komine abitumenyesha, imirongo n'imiremire cyane imbere y'ishyirahamwe Econet Leo kuba babaje kwandikisha ayo makarata simu. Muri bo hibonekeza abakenyezi benshi bavuga ko hari n'abarara imbere y'ibyo biro baba baje bavuye kure.
Nkuko bari kubara kuri imyirondoro bishasha ku banywanyi bacu ko dutegerezwa kuza bitarenze itariki 2025 uku kwezi kwa ruheshe twarake impamvu nashyize isaha 5 zo ku murango niviriye hiyo hejuru mu misozi nanayahaa hari bamwe bagiye gusaba indaro mu babo aho hiyo mu mihana zaba n'uno munsi ku wa kabiri turabona tutava turi imirongo iracyari miremire inzara igira itwicire ngaha nitwizeye ko tuba dushikirwa mwamenya ko hari umukenyezi w'umugenzi imana yamufatiye kuri iyi mirongo nyine kubera guhagarara igihe kirekire ariko twagize imana nta kinazi wajejwe umugara w'abantu baramufasha.
Abo banyagihugu bagasaba ishyirahamwe Econet Leo kongereza abakozi bakora babandika kuko abariko barakora ari bake cyane, eka bagasaba iryo shyirahamwe kurungika bamwe mu bakozi baryo gukorera mu makaritsiye babamwo kugira ngo icyo gikorwa gishobore kugenda neza.
Inzamba.
Nkuko vyama ku misi yose ya gatatu, ubu ni wa mwanya wo gukurikira ikiganiro ku isoko. Mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku masoko yo mu Burundi yamariko arafatwa n'umuriro, uruhombo rukaba umurengera ku banyagihugu. Iherutse gufatwa n'umuriro ikaba ari isoko ya Jabe. Ikiganiro ku isoko mugishikirizwa na Reverien Bazikamwe.
Ku isoko. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Kwa 2021 ruheshe umwaka wa 2026 isoko ya Jabe yaradusemo umuriro mu gice cyacururizwamo imbaho. Iyo soko nka yandi masoko menshi sibwo bwa mbere yari yadusemo umuriro ibidandazwa by'abanyagihugu bigasha bikatokombera abadafise amashyirahamwe yabishingiye bagatahazayoye. Igituma nyamukuru cerekanwa n'amashyirahamwe eka mbere n'abanyagihugu nuko muri ayo masoko harimo inyubakwa zidakwiye kirije amategeko, aho usanga mu gihe umuriro wadutse atamodokari yoronka yica kugira ishobore kuzimya, bamwe bakabonamwo ugusamara kw'inzego za leta, abandi bakabonamwo nyabuna n'abadandaza ubwabo batijukira amashyirahamwe abishingira kugira mu gihe nk'ico bashobore gushumbushwa. Ido nido rya kino kiganiro ni mukanya mukaba mugishikirizwa na Jean Revere Bazikamwe musangwe ikazi.
Kwisoko.
Amasanganya y'umuriro afata amasoko ni menshi mu Burundi. Mu ijoro ryo kwigenzo ya 2021 ruheshe umwaka wa 2026, isoko ry'imbaho rya Jabe Ibujumbura ryaratewe n'umuriro ibitari bike birahononekarira. Iryo sanganya rikaba rije ryiyongera ku yandi masanganya aho umuriro wadutse mu masoko menshi mu myaka iheze. Ntihaboneka neza iciyo miriro ivako, ahandi insiguro zitangwa ntizumvikana mu gihe abadandaza bo babandanya kuhagirira uruhombo ingaruka z'ayo masanganya. Tugaruke kuri ayo masanganya mu masoko na mugenzi wacu Bertrand Ndakuriyo wa Radio Inzamba.
Isoko iherutse gufatwa n'umuriro na hadandarizwa imbaho n'ibindi bikoresho mu isoko ya Jabe ni mu gisagara cha Bujumbura hari ku igerekerezo rya 2021 ruheshe uyu mwaka mu ijoro ryo kwa gatandatu rishira ku mungu. icyatiye umuriro kikaba kitaramenyekana gushika uno munsi. Amaduka menshi atunganya imbaho n'ibindi bikoresho byo kubaka imiduga hamwe n'isengero yari yegereye aho yarahiye irononekara. Ku badandaza ngo cabaye ikiza kiza guhitana mu masaha make ibyo bamaze imyaka babirira kuya, rikaba ritabaye rya mbere iyo soko rya Jabe risha. Mu mwaka wa 2024 iyo soko ikaba yari yarigeze gutegwa n'umuriro. Amasoko amaze gutegwa n'umuriro si yo gusa. Muri Nzero uyu mwaka adandarizwa imbaho hafi isoko bita kwa Sion Bujumbura harahiye haratokombera. Muri Rusama isoko ya Kinama nayo nyene yaratewe n'umuriro. Inyuma y'iminsi isoko yo mu Rugombo mu Cibitoke nayo yarahiye iratokombera. Ivyo biza vyibutsa kandi umuriro wateye mu isoko yo mu Kamenge hari muri Gitugutu mu mwaka wa 2020 tudasize inyuma isoko nkuru ya Bujumbura yahiye yose kuwa 27 Nzero umwaka wa 2013. Inyuma y'imyaka 13 iyo soko yitwa ya Karorero Burundi bwari bufise ntirasanugwa. Kuri ayo masanganya atandukanye y'imiriro yedukiza amasoko, kenshi imvo zitangwa zituma abantu bibaza ibibazo bitari bike. Mu ruhande rumwe abategetsi bavuga ko ayo masanganya ategwa n'isanganya ry'umuyaga nkuba bita course circuit canke bigashigwa kugusamara ko badandaza. Ku rundi ruhande nta mvo yigera itangwa kuko biherera amatohoza ntihagira umuco uboneka kuwo bari inyuma y'ubukozi bw'ikibi canke icateye uwo muriro. Ingaruka zo ntizibuze, uko umuriro wadutse ugaturira ibiri mu masoko usiga mu gahinda ibihumbi n'ibihumbi by'abadandaza batagira icepfo na ruguru, imiryango isigara mu bukene butagira izina hamwe n'ihungabana mu by'ubutunzi bw'igihugu.
Arakoze mugenzi wacu Bertrand ndakuriye bamwe mu banyagihugu bo mu mihingo itandukanye y'igihugu basaba abadandaza kwijukira kuja mu mashirahamwe abishingira kuko amasoko adakingi. Bavuga ko hari mu gusamara kwa leta kuko amasoko menshi atagira amabarabara yotuma za modokari zifasha kuzimya umuriro zishobora kuzimya mu gihe umuriro wadutse. Bagasaba ko leta yokingira abanyagihugu n'ivyabo. Umviriza bamwe mu banyagihugu baganira na bagenzi bacu ba Radio RPA.
Kini chamba lichibone kitano ka masoko adakingi. Chanyi na wa danda za kumbole madashiramu gishu ingizi ili danda za kwa avu. Ani makandu kwa chisanga sama dakale patagia ni wekutimia imirio. Kizi waziri hafi chanyi na hotu waziri hafi zishora. Kwa na hotu chakugira ngo zishora kutimia. Ani tarero yote yezu. Kuri bishoko kwa vyo tuvigira ngo zishora guhimili za hongira ngo wa danda za uga ambere. Bashora kushira mungishu ingizi ili danda za kwa avu. Ani mo bashora kutimia. Kamu dah kaya lagi ni, jin, jangan buat siapa nak kita, jangan jin, hari nampak fasih kan, jangan buat siapa nak kau ni, aku tu siapa nak buat, aku ini nak kau gua, ini dah kau tu siapa nak mula nak sofa awal dah cerita kau ini jadi nak jangan kau, ni siapa nak buat, awak je jadi mahar bawa ni buat, muka muka kan, ni nampak dan, nampak nak kau kayu kau, lama lama adu, cuma tanya apa hamba ganda, bahkan ni aku siapa, aku fasih jangan kau, siapa nak kau cium kita, jadi dan lepas jauh. Burundi amasoko arakunda gusha ariko ibyo byose bivana no gusamara kwa leta y'u Burundi. Mbwira nk'uko twama twabivuze ni muri wa mugambi wo kubwira ikeneshe abanyagihugu kubwira nyine bashobore kwangara batagira shinge na rugero. Naye ahandi hoho leta yategerezwa gukingira abanyagihugu hamwe n'ivyabo. Tugasaba rero yuko leta n'ubu uko biri kose itegerezwa kubakingira igakingira abanyagihugu ndetse n'ibyabo kuko nta wundi muvyeyi abanyagihugu birukira atari leta. Leta kiri gutunganya amasoko yateza gusiga utuyira mu gihe umuriro wadutse habaye abashobora gufasha mu kuzimya canke zirya modoka zizimya zikaronka aho zica. Ariko ugiye kuraba ku masoko benshi usanga batigeze bahasiga.
Leta y'u Burundi mu gihe itokora ibishoboka kugira amategeko y'igihugu agenga ingene abantu bubaka uko ibibanza bihuriramwo abantu benshi byubakwa nta kizobuza ko igihe cyose habaye umuriro uturira ibiri hafi byose. Bishikezwa na Gabriel Rufyirarongo ishyirahamwe ryishinze kugwanya abaryi biturire n'abasesagura amatungo ya leta Olicom. Ku bwa Rufyiri mu gihe leta iguma mu gacerere ntivuge ico irikirakora nihabe amatohoza ngo abaturira ayo masoko bahanwe, byerekana ko leta ifite uruhara mu turirwa ry'ayo masoko n'ibindi bibanza byose bibamwo bene ayo masoko sanganya ariko ntihagire igikurikira.
Nagira mvuge yuko makino gihugu ikintu bita politique de prévention umugambi wo gukinga makino gihugu ntari hari ntanebe mu mitwe yacu na n'imitwe y'abategeka ni ibintu biboneka kuko iyo abaho politique yo gukinga ubwa mbere kijya kigo cya protection civile kiba gifise ibikoresho kikaba gifise ibintu byose byangombwa n'abahinga mugabo none umuntu agiye kwicara ntajya kwicara aha iriye bintu ari ibintu nkabijya ari none mu mbiso kihiye byose cyo bigenda gute ni kuvuga rero makino gihugu ikintu cyambere cokogwa buya utarabona yuko iki kintu kiro kiraba ari ngorane wowe numengo ni bisanzwe ikigira kabiri nuko amategeko aharabanza gukingirwa ngo gusonerwa nukuvuga abantu bose bubatse bidaciye mu mategeko nuvuge ngo urumva ngo barubatse ibyo biramuraba uwubatse hari uwamuhaye ruhushya wari umuhaye hari icyo bitara rwaterekiswaye na kino gihugu itegeko ry'uko iyo umuntu yononye ibintu ayononye abyaye amategeko leta ikaza kuriha uyu muntu wabibaza abo bantu batagize izo nyubako tubeje amategeko leta nibaje ko babagire babiri mugabo amategeko yubahirije igihugu kitubahiriza amategeko ni igihugu gishobora kwavansa kuri si turefa na amategeko nibahirizwe ibyo bintu nibibomogwe hanyuma amategeko yubahirije icyo ni kintu cya kabiri tubona kubikubira ashatse kuvuga inshatse kuvuga izi nyubako zose ziri mu gisagara zitakurikije amategeko izi nyubako zose ziri kunze kuri umuntu zeya ku ku nzuzi ku mabarabara kuri kuyake yagatanganyika zose tubaze zijya metero zavuzwe nibabibomore hanyuma ababitanze n'abanyambari ibyo bahawe bahanwe hanyuma abantu bubatse amazu hagati bakubaka amagareri bitakurije amategeko atamusha bafise nibabibomore ndazi ko ngaha ayi niko ngwana n'inyungu z'abantu ibyo jomafu n'ayandi yo gutume ngo hariho rapfa tutari do leta erega rapfa tutari do leta nibisigura yuko inzego zirashobora kuba zihari bwa zitahari ninde muntu yashobora gusigura ukungene ahantu hari inzego abantu bubaka uko bagomba bagakora ibyo bashaka ibintu bigasha ntihagire ikintu na kimwe kivugwa izo bintu mwe mu byo byumva icyo ni icya gatatu icya kane ni uko ibi bintu byose biguma bisha aya masoko ibi byose tumenye imvo la cause des hoteurs imvo zituma ibi bintu bisha ababituma bisha n'ibihano bahawe ikindi byose bitazaba bitarakogwa umuntu acyafata ku miliyoni leta yabikoze nibihende batarazana inyishu yabyo dufata ko ari bo babikoze nibisigurikana gato inzego z'igihugu zijya amakori n'amatagisi y'abanyagihugu ibintu bya bikononekara nagenda basubiriremo gukingira itunga ry'igihugu bibazwa leta nibazwa umuntu niyo leta ishyiraho inzego ibintu byose kugira ngo igihugu cyubahirize
ishyirahamwe ORICOM rikaba ryibutsa ko hari bimwe bitumvikana ariko leta yo mu gacerere kayo bisa nk'uko itahura ibyo ari byo kubera atamatohoza yige rikora cyangwa ngo itegeke abanyagihugu kuja mu mashyirahamwe yo bashumbusha ni hano tugarukirire ikiganiro twari ko turabashikiriza mwakoze mwese abariko baradukurikira irindi sango ni kuwa gatatu uza mwagishikirijwa na Jewe Revere Bazikamwe mugira amahoro iwanyu
cyari ikiganiro ku isoko.
Akabari ku kiganiro ku isoko duciye dusoderera amakuru twari twabateguriye kuri uno wa gatatu. Nshimire mwebwe mwese mwaduteza abiri, reka nshimire n'uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe kwamfashije kuyatororokanya. Pierre Gahungu mwari kumwe kuri mikro, nkabandabike banuye naho ubutaha.